Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 26 y'ukwezi k'umunani mwaka w'2018 muri kumwe na Federica Unikije.
Hari abantu bamaze kubura bagera hafi mu munani mu myaka nk'ibiri ngereranyije, bavuga yuko bakundaga kujya muri Congo, ariko kugeza ubu ngubu abo bantu tukaba tutazi irengero ryabo.
Uyo ni Sylvestre Bisanga Bagabu atwara murenge wa Kivu mu karere ka Rutshuru mu ntara y'ubuseruko bwa Congo. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye igandagurwa ry'umwana umuhungu afite imyaka 11 ikarusi hamwe n'igandagurwa ry'umutama w'imyaka 18 ryabereye mu ntara ya Gitega. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Umugabo w'imyaka 18 yarayagandaguye muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega iri hagati mu Burundi. Bane mu bantu bamwicishije amahiri harimo umuhungu wiwe, nkuko tubibwirwa na mugenzi wacu Fidele Nsabimana ari Gitega mu Burundi.
Nkuko vyemezwa n'igipolisi muri komine ya Bugendana, umutamara yagandaguwe azi ku izina rya Mariko Nsabimana w'imyaka 60 mu bamwicisha amahiri harimo umuhungu wiwe ndetse n'umukazana, nkuko vyemezwa n'abanyagihugu baba ku mutumba wa Rushanga zone Mugera komine Bugendana ya Gitega aho yagandaguriwe. Deo na usigaye umukuru wa zone Mugera avuga ko hari gihe c'isaha 4 z'ijoro ryo kuri wa gatandatu abantu batatu bababanyi harimo n'umuhungu ndetse n'umukazana banya kwigendera bagaba igitero c'amahiri iri kuronya kwigendera. Baritse ku rugo rwa Mariko Nsabimana baciye bamwigaguza amahiri gushika cikanye. Abanyagihugu bo ku mutumba wa Rushanga bavuga ko yishwe vyavugangwa ko iyo bari umurozi azwi kuri uwo mutumba bakamagiriza ko bafise ibitega.
Umuntu ari musanze muvyumva mu kibano
uravyumva cyane gose kabisa. Eje je ndavyumva gose. Urumva umurozi amaze kwica abantu batatu bane batanu kandi bivuga ko ari byavuyiwe. Urumva birakoye nibe nivyo iyo kigufashe uca wiruka hariya nyene urumva uwo cyafashe yaciye agende urumva nyene niko bimeze ibintu byabaraye kera nuko nyene
ntatora kandi niko imyaka
bimujyaniwe bagaca banyarana nyene nahaba ari umugore cyangwa nahaba ari akantu feble nyene basha aca asanga afise inguvu nyinshi cyane ambonye nguni mawe ibintu bene
yego nacyo nora ndavumva havuga yuko ari umurozi iyo habaye umwana afashwe ni cyangwa umuntu akuze yirukajiwe mugabo rero urumva kubera yuko ibintu by'umurozi utashobora kugira ati ni gute na gute nuko byabaye no mu minsi yeze partie yaraje nga arafigira ibiki n'ibiki byose arabyati ati iyo bintu ni mu bihebe bari geze no kujya mu bafumu kututumura baramufatanye imiti barayiturira imwe yindi barata mugo ukundi bigaruka nta ubize twebwe nivyo tuzi.
Undi mwanya abanyagihugu bo ku mutumba wa Rushanga bavuga ko ibirozi vyo mutama ari vyo vyo bavyaragomoreye banyene kumwica kumugandagura
uwo muntu yamwije nawe urumva zari biriko biramurya
nyene afashwe umugabo wiwe nawe nyawaye no baragwaye nubari mu nzara kwa nyawaye ahose yamufata ngo amwamagura byari byamufashe
mwereyo nk'abana ntimwahora muja guteramira iwe mwati
oyakore twatumye ko
barabana aba bose barabana barabahana iki
ntimwashobora kurubaka guteramira
oyakore ashintu twati
kubera
ko nyine tene nyine bamuvuga ko
n'umuhungu we niwe bafashe urumva we ntibigira munavuga umuhungu bari mu bamukubise umuhungu yitwa nde
Yohani Nsabimana Yohani
nawe nyine vyamufata
avuga ko yamwiciye abana ntibigira bahuza biyene urumva biramufata nyine agasara nyine agatubwenga abonye nk'abantu agakubita urumva ntatwari uwakubita
uwo bifashe byamwirukanka niwe
ibitega ibitega biriho
ariko abanyagihugu baragwa bakagaruka bakavuga ko kwihanira ari amakosa
ariko ico co kwihanira
mukibona gute
ico cyo kuyihanira rero nico nzo byo kuyihanira nizo byabaye ukuntu akushavurigize na urumba iyo bacyashira mu butegetsi abategetsi bakacyamirira ati twe tufatiki tufatiki none ko bace bihanira
muri abagirizo kwicwa mutama hamaze gufatwa abantu babiri harimo n'umuhungu wiwe aho bari kubarakorerwa amatoza n'igipolisi deo naho sigaye umukuru wa zone Mugera amesha kuretse ubwo gwikekwe gw'uburozi nibazo vy'amatongo muri uwo muryango bitosigwa inyuma ibugendana mu ntara gitega hagati mu Burundi Fidel Antoine Nsabimana kubije rya Amerika.
Urakoze Fidele tu kivuga kandi ku Burundi. Umwana w'imyaka 11 yaragandaguye bunyamaswa muri komine Buhiga mu ntara ya Karusi nkuko tubibwirwa na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinza.
Nkuko byemezwa n'igipolisi uwo mwana w'umuhungu yaragandaguwe azwi ku izina rya Nsengiyumva Eric w'imyaka 11. Uwo mwana akaba yagandaguriwe ku mutumba wa Kayange komine Buhiga intara ya Karusi aho yari karasenya inkwi hari gihe cy'isa y'icyenda n'inuso ku muhingamo aho umusore azwi ku izina rya Ndirame yose yaka imyaka 25 yabasanga aho bariko barasenya. Abo bana barirutse ariko nyakwigendera Eric yavuye agwa mu minwe yuwari abafite imigambi mibi acatangura kumonda amabuye mu mutwe agira ko amukata inzanyi n'amatenga atwara bijana nyene gukora iryo bara mu gipolisi baremeza ko bamushize ku iminwe kumvo z'amatohoza kugira ngo bamenye icatumye akora ubwo bubisha. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba wa Kayange bavuga ko ari ubisha bukabije
n'ubisha budasanzwe bamatwaye ubufite buhimba byirondoka urumba kwari ubisha budasanzwe kweri
biharwa amakenga gose ubwo ibyo bintu boraba nyina abanyagihugu babibabonye nk'uwo muntu bakavyirukana gose bakabituza gukora umva bohonya ku Burundi nkumva nk'uwe yarisha abantu benshi twaye ibihimba byirondoka by'umuntu umva bayisha igihugu cyose.
Uruhande runini rw'abanyagihugu bavuga ko byo babifatiye ku bintazi
ushusanga nkize bihimba byirondoka batwaye babagiye nko kubirogesha
ahubwo bagombye kumuroga nyine nka bagiye kumuroga bagiye kumukoresha nandi ho namu ntiyogira ibintu nk'ivyo onye ari ubisha gusa
bo bimenya nyene bakamubaza mu bisanzwe ihimba cirondoka ikintu kiba kigiye gukora utari umurotse
ku mutumba wa Kayange barafite ico basaba abakora amatohoza kuri iyo dosi
twege ico twosaba ubutungane nyene bwo muhana kubera urumva yuko nawe ne yakoze akabi goba nk'urubanza nyene gukibiriraho kubera nawe n'urumva ivyo yakoze si vyiza twosaba nyene abajeje umutekano bakabarondera abakora ibibi nk'ivyo urumva ntiba bagombera igihugu neza
ahabwo nyene mu mubato kandi bakorana nyene bakakaberekana kuko si umwe gusa urumva yaramaze kwica abantu benshi
na ku Barundi bacemera mangetengete abanyagihugu bagira bati
nabo nyene bo biheba kuko nakamaro karimo
oya nta woshobora kuvyemera ahubwo nibahagurukire rimwe bashira karuru hejuru ako kabi kave mu gihugu.
David Ninganza avugira ishyirahamwe Sojepaye riharanira agateka k'abana yagize ico avuga kuri ubwo bisha bwakorewe umwana
guhohotera ubuzima bw'umwana kumuca ibihimba byirondoka nta nyungu n'imwe irimo. Hari ababigira kubera ubugizi bwa nabi, hari ababigira kubera ubukozi bw'ikibi, hari n'ababigira kubera ubukonikoni ibi by'ukwemera ibintazi. Rero igikenewe ni ukumenya mbega uwo muntu yabigize abise intumbero iyihe. Hamwe twosanga ari ubukozi bw'ikibi bwimonogoje gusa yohanwa nk'inkozi y'ikibi, ariko dusanze ari vya bindi by'ubukonikoni by'ukwemera ibintazi byo byiza duciye dushika kure kugira dutahure mbega nibande biyumvira nkawe nibande bakorana nawe.
Ababyeyi b'umwana bari bajumarariwe nta numwe yashoboye kugira ico avugira kuri mikoro y'ijwi rya Amerika ikarusi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco Ndarurinze. Inkuru tukiye kwizera ko ukurikizaho ni inkuru ivuga ko ubuyobozi bw'umurenge wa Kivumu mu karere ka Rutsiro busaba abanyagihugu kwamarikanuye hafi igice cy'ikiyaga cya Kongo. Bavuga ko hari abantu bashika ku 8 bazimanganye bikekwa ko biciwe muri ico kibanza. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Claude Ganza.
Hari abantu bamaze kubura bagera hafi mu 8 mu myaka nk'ibiri ngereranyije, bavuga yuko bakundaga kujya muri Kongo ariko kugeza ubu ngubu abo bantu tutazi irengero ryabo.
Ni Bwana Sylvestre Bisanga bagabo uyobora umurenge wa Kivu mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba. Ni umwe mu mirenge ikora ku kiyaga cya Kivu ifite abaturage batari bake batunzwe n'uburobyi. Muri bo ariko hari ababukora binyuranyije n'amategeko kandi imitego bakoresha baroba bayivana mu gice cya Kongo bamwe bagaheruka bagenda bagategereza ko bagaruka bagaheba nkuko bisangwa abagabo bisobanura.
Aho abaturage bacu bambuka umupaka wo mu mazi bakajya kwiba imitego itemewe yitwa kaninyini, bayikura mu gihugu cya Kongo mu baturanyi, ndetse akenshi bayikurayo bafite ibikorwa bangije ndetse bahohoteye abaturage bo muri Kongo. Ariko nabo iyo babatanze abo muri Kongo nanone bavuga yuko bavuga ngo hari abajya bajyayo bakaza bajyanye n'abandi kandi batanga amakuru ariko bakayatanga mu ibanga, ukazabimenya nyuma. Niba barabuze biranashoboka yuko bashaka kuba baranapfuye.
Abashoboye kujyayo bakagaruka bazana imitego itemewe bakoresha mu burobyi bunyuranyije n'amategeko, ku buryo bangiza bikomeye umusaruro ukomoka ku burobyi nk'uko bamwe mu barobyi babyivugira.
Uko umwaka ugenda ushira umusaruro ugenda ugabanyuka. Umuntu wa supaneti ni we utumye isambaza zibura mu mazi ahangaha ikivu.
Barahari benshi?
Ni benshi guhera hano kugera Cyangugu. Abo bantu batari bagera mu mazi, abantu bashoboraga kuba babona toni cyangwa si ibiro 300 na 200. Ubu ngubu tugeze kuba twabona n'ibiro 3-5. Batangiye barubisha supaneti imwe, ubu ngubu nabo bari kurubisha supaneti 20.
Bakoresha supaneti bakazana ubujanga bungana urwara butemewe kandi bari kubwiba. Ubwo ngubwo rero yo bishe nk'ibiro nk'icumi, nk'ubwo ngubwo butoya aba ari nk'ibiro ahari nka 200 by'inini.
Iteze za sambaza ntoya ikica nka kwa rubaseru nini cyane guzuye, ni nk'aho iba yishinjanga nk'iz'amakipe 20. Buri abazitega zitarakura batuma zinashiramo.
Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kivuma avuga ko abajya kwiba imitego muri Kongo baza kuyikoresha mu gice cy'u Rwanda kandi itemewe, ari abajura n'abanze kwishyira hamwe n'abandi. Avuga ko bagerageza kubarwanya no kubakumira kujya muri Kongo mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo, ariko hatabura ababaca muri humye.
Iyo tubafashe twamenya amakuru tukabategera ku Kivu tukabafata, ariko Kivu ni kinini mu by'ukuri, inzego z'umutekano ziba ziri hafi ndetse n'ubuyobozi buba buri hafi, kubera ko bamenyereye baturiye Kivu, ni umwuga bavutse basanga baroba. Ariko n'ubundi abasimbuka bakiba bakajyayo biraborohera cyane kujya mu Kivu, kubera ko Kivu nta mupaka ugaragara, ariko babikora bafite intego n'ubundi bajyayo babigambiriye kugira ngo bibe iyo mitego ko mu Rwanda n'ubundi itemewe kandi ibihendutse. Bayigura kuri fraude, bayiguze n'abanyekongo cyangwa se ubundi bagahohotera abantu bo muri Kongo bafite iyo mitego bakayiba bakayizana inaha.
Mu mwaka ushize ikigo gifite ubworozi mu nshingano cyavugaga ko inzego zose zirimo gukora ibishoboka ngo zihashye ubushimusi. Cyavugaga ko ubushimusi bw'amafi n'isambaza bukorwa mu kiyaga cya Kivu ari ikibazo gikomeye, nubwo polisi n'abasirikare bo mu mazi bagerageza kubirwanya. Mu mezi abiri asoza umwaka ushize hafashwe inzitiramibu 249 zirobeshwa na barushimusi, n'imiragi 187 abarobyi bita kaningini. Abantu 40 batabwa muri yombi kubera gukoresha imitego itemewe. Ubuyobozi bw'umurenge wa Kivu buvuga ko bukomeje kwigisha abaturage bakoresha ikiyaga cya Kivu, babereka ingorane n'ingaruka bashobora guhura nazo mu gihe bakoresha ikiyaga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Buvuga kandi ko hari abantu basaga 20 batahuwe bafite umugambi wo kujya kwiba imitego itemewe muri Kongo, maze bajyanwa mu kigo ngororamuco kuko nta mategeko ahamya hana baroba binyuranyije n'amategeko, bitanga icyuho bigatuma n'abafashwe bongera kurekurwa bakidegembya. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, kubwa Radio ry'Amerika.
Urakoze Claude Ganza. Aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho Senator John McCain umurepublika azwi cyane ku ruhare yagize ku buzima bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaritabye umuremyi ejo ku munsi wa gatandatu afise imyaka 81, inyuma y'igihe yari amaze agwana n'indwara ya kansera. Perezidansi ya Amerika yacifata ingingo yuko ibendera rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika riduhuzwa gushika hagati gusa. Muri iki gihe Abanyamerika bose bariko baramwibukira nk'umuntu adasanzwe yaranzwe no gukunda igihugu hamwe n'ibintu byose yaranguriye igihugu ciwe. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaranditse kuri Twitter agira ati: "Ndahojeje umuryango umuhizi McCain kandi nifatanije n'umuryango wanje mu kumusabira." Vice President Mike Pence nawe nyine yaranditse kuri Twitter agira ati: "Umutambukanyi wanje Karen hamwe nanje turiko turasabira Senator John McCain na McCain Cindy, umutambukanyi wiwe afakaye hamwe n'umuryango wiwe." Ati: "Imana ibahezagire muri ibi bihe bigoye." Perezida Barack Obama yahoze arongoye leta z'umuzi Amerika hamwe n'umutambukanyi wiwe Michelle Obama barasohoye itangazo ryo guhoza umutambukanyi wa McCain sindi hamwe n'umuryango wiwe. Obama yigeze uhiganwa na McCain mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2008 akanayatsinda. Yavuze ko naho batanganya imyaka kandi batari basangiye zinshi muri politike, ngo we hamwe na McCain babona kimwe igihugu cya Amerika nk'igihugu giha akaryo bose mu byerekeye kwiteza imbere. Perezida Bill Clinton yahoze atwara leta z'umuri za Amerika hamwe n'umutambukanyi wiwe Hillary Clinton igeze kuba sekretari wa Departement ya leta ya Amerika, kandi yakoranye na McCain mu nama nkenguza amateka ya Amerika. Nabo nyine barasohoye itangazo rivuga ko McCain yaranguye amabanga ajejwe ashira imbere inyungu z'igihugu ati shimikiza ibyiyumviro by'umugambwe. Perezida George W. Bush yavuze ko McCain yari umugenzi kandi azomwamiza ku mutima.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Ikaze ni gwanyi muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro
kwa Nyaburunga.
Aho dushimikira kuzerekeye ibiganiro bihuza abarundi abatumire nibabandi nyene. Hari Honorable Leopold Hakizimana n'umushinga mateka serukiye urunani rw'abigenga amizero y'abarundi. Honorable mwaramutse.
Ndabaramukize nyako mumenyesha makuru kandi aramukije nari kwatwumiza bose.
Kaze kwa Nyaburunga.
Sangwe namwe murakoze cyane.
Murakoze cyane. Ubundi turi kumwe ni Kefa Nibizi na n'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu nyakuri iragijyanda daye akaba ari hano ku izina ry'uwo mugambwe nyene. Ndakuramukije nibise
murakoze nane ndabaramukije kandi amukije n'abarundi bose ariko atwumviriza.
Gaze kwa Nyaburunga.
Murakoze
jambo icyari tishe naho ryakiza bugana ikiyago n'ikindi
kugira umushinga amateka yigenga abo umushinga amateka azokwegeranya 40% uwo mu mugambwa azegeranya 2%. Iryo bwizwa shingiro rije kuvuga ibiki dukandukanya abantu abandi
twarabisikira duci bizwa shingiro iryo nyagihugu bararitoye bararihejeje ntidushaka kubigarukako. Haravugwa ivyereke amasezerano yiharusha amasezerano yose n'ubura cari ngaho hari numwe yafuse rimwe yasinyuye abantu ko yavuga ndakikanda bingaho atawe yagiye. Ubu rero ikibazo cyo nyene gisigaye n'ukuje amatora y'umwaka 2020. Ivyo navyo twaramaze kuvugana twese uko dukeneye kuje amatora nabo nyene baravyemera. Imigambwe tubisabwe na leta ikabidusigurira turavyumva turabitahura turasinya ku papuro rw'inzira. Kumbe batarusinya ko nabo none munsi twarumvise ubushinjwe rw'ubwa buti n'ubikeneye naze nubasinye ntangorane biruguruye. Ubu rero gisigaye n'ugusozera kugira ngo nabivuze kuva nta bibazo byinshi bikihari ica kabiri babandi bama biteze yuko harimo abantu bama basamara n'ibigano bibazo ngo cyaba kuramwo ntagume basamara ahubwo bitegurira amatora ica gatatu n'abarundi mu mutwe ntagume bivuze ibiganiro vyiharusha kuko ibigano byo ngaho tuvyamwa naho tubirimwo mugabo bashobora gutera imbere tuje mu byerekeye amatora ya 2020. Nta kindi gisigaye amangarutse kuvyo yavuze yavuga yuko ngo abanyepolitike batite jewe nk'ubu ntangira ubwoba numvise umuntu arimo n'amashinga y'amateka bakaba no muri leta bakavuga ko batidegembya nca nibaza twese tutaserukiye n'izo nzego
none wowe uridegembya gute nk'umunyapolitike muri degembya
jewe gushika amasaha none nako twahuriye ngaha navuye ko bamutegereye ntawa ntegereye turidegembya. Hanyuma urupapuro rw'inzira nago nari nabivuze nti jewe birantangaje kuko twatumwe ko n'umushikanga ari no hagati mu gihugu n'abaserukira leta nabo mizero barimwo titwumva igituma ibi bintu atavyumvise kumwe bakaba bicenge bataratanye imihoho kugira ngo bareke iyo leta
ibibaza yuko ari umuryango wa politiki watumirwa nk'abandi bose.
Igitangaje nuko bategura ibintu bitumwa na leta barimo bagacha bibisiye buri ngana vuga nti twe twaza ko ari mucezo w'andara ariko mwego mugacha muvyita twebwe kwera dukeneye kuja amatonga ka 2020 tukarondera ko habaho ibintu byose byiza byotuma amatora agenda neza ikintu cyose gituma twoshaka kuja amatora neza tuzocita imisi yose ko twebwe muri politike yacu
cyangwa ikintu cyose kizanywe na leta
oya ikintu cyose gituma amatora azogenda neza ikintu cyose gituma amahoro n'umutekano bisasagara abarundi banywana tuzocitaba naho cyangwa izo namizo y'abarundi tuzocitaba ntangora
ibiganiro ku bwanyu bibere hanze cyangwa bibere hagati mu gihugu
mu bisanzwe twebwe ku bwacu ntacyo ari kubuza kwiganiro ngaha mu Burundi ariko twebwe igikuru saho ibiganiro byobera dukeneye ko byotunganywa bigahera tukitegurira ibindi bikogwa atabintu z'umwegane
z'ibereye hanze nimutinya guhurira na Dr. Jaminane
dewe Dr. Jaminane twamanye iminsi myinshi cyane umugabo Seigneur Frode wenye ko agenda daye no mu Burundi nta muri numwe jewe nti nyinyi
urakoze honorable Leopold hari cyo mwiteze mu mizero y'abarundi muri ibiganiro by'imiriki
bo twitezemwo byinshi kintu cyambe nambere twiteze yuko mu iyo biganiro hazovamwa icuka cyiza cha politiki ngaha mu gihugu gira abanyapolitiki natwegwe turimo dushobore gukora politiki mu mwidegembyo ndusure kumva uvuze ngo ndaciye umurongo tukura ico turavuga yuko
icyo muraje
ibiganiro bizorangira espace politiki ubwigenge muri politike bubonetse bwuguru ikintu cya mbere dushaka kuva mu kizoboneka ikindi cya kabiri twitetse hariho ico bise urupapuro rw'inzira rwagizwe ko n'abanya politike bo ku ruhande rumwe begamiye leta twiteze yuko iruhande y'ubwo rupapuro rw'inzira abandi banya politike ubundi mugwi uzozana urundi rupapuro nk'uko bibona hanyuma izo mpapuro zibiri zice zishigwa hamwe inyuma y'ibiganiro hacaboneka rupapuro rumwe ruzogenga amatore gutwita urupapuro rw'inzira iki nacyo twiteze yuko ibyo byose bishobotse dushobora kubona abanyapolitiki bari hanze batashe mu Burundi gukora politike mu gihugu mu mwidegembyo bigenze uko bazoca batabakore politike mu nyuma mu gihugu hagati meze neza nabo bazoca bagira iki bataha hanyuma ngaco nibaza yuko ivyo byose bizotujana mu nteguro nziza y'amatora azoba mu 2020 ayo matora akazoba matora atagira makemwa kuko iyo matora afise makemwa acazana abategetsi bafise makemwa urumva amatora meza akazana abategetsi beza kubwo ivyo rero nkacu nibaza yuko nizi ngorane za politike nizi migenderanire dufitaniye n'ibihugu duhana imbibe ndavuga igihugu kibanye ngaha cu Rwanda mwese murabizi ndavuga imibano itameze neza n'ibihugu vya Buraya bamwe babavuga yuko babitse izo nkozi zikubwira abarundi batezurirwe ivyo barimo urabona turi mu bihe by'ubutunzi bitameze neza umbwiye yuko ubunya n'amatora twebwe ari twe tuyirihira dushora kuca tuja amatora ameze neza aduha abategetsi bameze neza batazosura kuvuga buti urya ari mu manda zirenga ari mu manda zirenga
umwa kadadaza nuhunda kadadaza akaburamwo umuti mumenetse vugana 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 ikiyago nikindi
uja vugana ni soko namazime naba muyage muti ukiri byo bibere
nyakuri iragi gyandadaye hari cyo mwiteze muri bibigani
nyakuba hari akantu nagomba kubwira nagomba gusongora kuri Frédida wa Frode Bunyakuri nabonye yuko yatuvuze cyane amizero ngo
avuga ko muri bibi
nahatswe kugira gashavu kuko yuko yateruke umugambwe nyakuri murazi nyakuri yo
ngico mvuze kuvuze twiteze mu ntunde nk'umunota umwe hato
twarenze
batuvugamwe bitoroshe ubwa mbere igihe twariho twari migambi 2023 ubwa mbere nuko amanza kumva yuko bitari gukunda ko hakomisha imigambi 2023
none aho hari Frode Bunyakuri yo haja Frode Bunaho gusa
nanjye ntavuga ati ntari mwose sinya dace bigenda gute batubwira ikintu muri ibyo bintu batemera kimwe hanyuma ikindi gira kabiri avuze ngo hari ibigambwe yari mu kwaha canke iri muri twebwe ndasubiyemo mu gusoma imigambwe ayihagaze je we soma itegeko rivuga statut de l'opposition politique au Burundi bavuze ngo n'umushinga amateka ya amategeko iryo teko ryatomoye neza umugambwe wose utari muri leta
ariko yavuze ati yavuze ko witwa nyakuri
nanzo rindi umugambwe utari muri leta uri mu itavuga rimwe na leta hanyuma mu Burundi umuntu arafise uburenganzira bwo kwituka gomba nyamba yitwa Pierre Chapelle Carave cyangwa Petero
nyakuri radio cyanzananye na numwe atabiri
ibyo nimba ari warishinze urahaze
urabizi president
nimba ari warishinze urahaze
none uri utwara nyakuri utazo nyakuri yo cyazananye
nibaza aho ngiye uyirimwe nawe yo kubiyize
ko ya radio cyanzananye
yabuyirimwe kwanze kuyisubiza ndagusaba mu mushinga amateka ukeneye yuko ukeneye kwinjira muri nyakuri ukeneye ko nabigusigura neza
uzoza kwinjiza
ariko nibyo bamwice bwana
kwinjira ko bimwigisha
Igize gutati n'ukumenya yo vyazananye.
Ni je ndangaza ko aho vyazananye. Nimba ko nimba ari munywanyi w'umugambi wacu nyarahazi kudusumba ariko jewe ndazi ivyo ariko ava ko atari ivyo abize nabo nyene. Hanyuma rero icambe twiteze mu izo mwizo biganiro.
Ego.
Ubwambe nuko iyi migambwe imaze imisi yigumura iva amatora. Twiteze yuko tazosura kwigumura nkuko imaze imisi bigira. Kuko amaze kona yuko iyo nzira idashika.
Kwa matora hajya mu gushaka.
Urashaka kwiyumvira wamaze gukoresha bamaze gukorera amakarata yitora. Kuko ni ibintu bisanzwe ukeneye gutajamwo ubivuga hakiri kare ntege amafaranga leta ikoresha kubera wewe. Aho ni sawa.
Ariko urukino rugeze mu nzira ukabona rugiyemo amahinyu
dusaba yuko muri federute tuzasaba yuko umuntu azoyiyandikisha kamukorera amakarata. Amakarata mu burenganzira bwiwe azocara amafaranga leta yakoresheje kubera amakarata yiwe.
Ugiye mu matora naje gukoresha amakarata ukaronka ubusa naho bizocogena gute. Abona cyo
Watsinzwe azokwemera ko yatsinzwe ntasubira kuza gutura abapema nase abandi ntasubira gutera imigumuko ahandiko ndavuga sinovuga izina mugayizo ndiko ndavuga ndazi ko ngaha harimo byo ndiko ndavuga ngaha
yewe mu makuru mfise wowe warufise amapema nase make hatuye mutinga
nane nakuvuze wewe
oya ati bavuze ati mubari ngaha ati ari cyo turavuga
abari ngaha
abanzi wewe amapema nase nafise yari imparugwa watuye mwangara
ugomba wumve ko muze mwaturiye tayari rimwe ni ikindi cya nyuma tubwe twiteze yuko kubera yuko iyi migambwe nandi mashirahamwe batarose ikintu na kimwe bagirizwa po kwiza twasinye twiteze yuko azoca bavayo babisinye ko twumvise ko badakeneye gusinyira ngaho keneye gusinyira hanze nimba keneye gusinyira
twiteze ko basinye ivyo nyene
yego
ko yagira icyo bongera
ko keneye kuja hanze gusinyirayo ntangurane barabahita cyagende gusinya ntangurane mugabo wumvise nayo ko atanumwe aravuga ati ngingo je ndayasa kwa tarimwe yasiyo ngingo rero ntago ikindi cyanyuma nizeye kumbure kungira ngo abahora baza kubeshera makungu hanze babesha bambaye mu barire babesha igihugu hanze makungu twiteze yuko ibinyoma barabesha bizoca bigaragara ku mugaragara ko babeshi aha makungu kaca yizera neza igihugu gusumba uko byari bimeze kuko ibinyoma z'abangusha bizabiheze
urakoze ikefa nibizi harakana muvuga muti ntituzogara tudagacikije muhuza nitwaramuka dukitse kamwe gusa
murakoze twe ico twipfuza nuko ibiganiro iyo bisozera
iyo bisozera
go ikaba ikicacanye
mandi dusubira wahejeje honorable Leopold akana muvuga muti umuhuza nitogera tukamubwira ko kana
jewe no gena umuguhuza twogera tumubwira yuko yoshinga igisho abasekura leta kugira abishyiremo ishaka ryo kugira ivyo biganiro bibe kandi bishike ku ngingo imeze neza
urakoze ndagushimire honorable Leopold Akizimana waserukiye urunani kwabigenga amizero y'abarundi wakoze no kwitaba kwa Nyaburunga
yego nawe mwakoze kuntumira
imire kandi ikefa nibizi arongoye umugambwe sabane Frodebu nyakuri iragiyanda dayo wakoze no kwitaba
kwitaba kwa Nyaburunga
ndabashimiye ko namwatumiye muganda yandangize mbonera kagohe mugenzanje ngaha ko atamiye politike yiyemera aja muri leta ifite programme atemera
akoze nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiganiro ndabipfuriza mwe mwagikurikiranye kuranirwa mu banyi no mu byanyu nawe buta
kwa Nyaburunga
cyari kirameshejwe na Jerome Niyonzima
kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
nshuti mwese mukunda Shuti mwese mkunda radio hii shkuja Amerika wigani ilu tukwa wa teguli mwra kakanya wigaru kienga hadiru tuwa shimi engineer ya dufuwashi je mwinga bujiduma hamu inafatu karara ya dufuwashi kuigiranya wigani ilu tukwa teguli tulaba shimi na mwe shuti mwese mwadu teza matukui tulaba tia kama kandi mwana ni mwumveza wigani radio hii shkuja Amerika mwungire amahoro ni mwungoro wa mwiza mwese